here on VOA Africa.
Iri ni ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse neza aho muri hose, ikaze ku Ijwi ry'Amerika mu biganiro byo kuri uyu wa mbere. Ubu ni saa 11:00 mu gitondo I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Hano I Washington DC ku Ijwi ry'Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ibiganiro byacu by'uyu munsi bigiye gutangirira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndetse no muri Afrika. Dutege amatwi mugenzi wacu atugezeho ayo makuru.
Urakoze Etienne, mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije agiye kubashikiriza amakuru. Ngiye nca make amakuru twateguriye mu Burundi. Abantu barasize ubuzima mu myiyerekano yabaye ejo ku munsi wa Mungu. Mu gihugu cya Togo, igikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora cyatanguye. Umurwi Boko Haram urwanya ubutegetsi mu gihugu cya Nigeria warakoze igitero ku ikampi ya gisirikare mu gihugu cya Niger. Idonido y'aya makuru. Mu Burundi, abapolisi ejo ku munsi wa Mungu baratangiye mu mitwe n'abantu bari kuragira imyiyerekano yo kwiyamiriza igenwa rya Perezida Pierre Nkurunziza mu kibanza kuzokwitoza ku giti cy'umugambwe uri ku butegetsi. Iryo tana mu mitwe ryabereye mu bice bitandukanye byo ku murwa mukuru Bujumbura, igihe abapolisi bakoresha imyuka irakira mu maso kugira ngo bashwiragize abantu bari kuragira imyiyerekano. Abantu babyiboneye bavuga ko abantu batari bake bakomeretse, abandi nabo bagahagarikwa. Hari n'amakuru avuga ko hari abantu babiri bishwe. Leta y'u Burundi yarafashe ingingo ibuza abantu kugira imyiyerekano yo kwiyamiriza iryo genwa. Impari zihagaze kuri iryo genwa ziva ku kuntu abarundi batandukanye basoma ibyanditswe mu masezerano ya Arusha hamwe n'ibyanditswe mu ibwirizwa shingiro. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri abarundi barapfunditse amasezerano yatumye ingwano ihagarara. Ayo masezerano avuga ko umukuru w'igihugu atwara ibiringo bibiri gusa. Yamara ibwirizwa shingiro ryemewe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu rivuga ko umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu ubwabo. Mu kiringo cya mbere, Perezida Pierre Nkurunziza yatowe n'abashingamateka, ari nacyo gituma abamushyigikiye bavuga ko afise uburenganzira bwo kwitoza muri iki gihe. Abategetsi bajejwe gutunganya amatora mu gihugu cya Togo bariko baraharura amajwi y'ayo matora abaye ku munsi wa gatandatu. Vyitezwe ko Perezida Faure Gnassingbé aguma ku butegetsi. Umurwi w'igihugu cya Togo wigenga ujejwe gutunganya amatora uvuga ko ku banyagihugu miliyoni zitatu n'igice hatoye abari hagati ya 53 hamwe na 55 ku ijana. Uyu murwi ufise iminsi itandatu kugira ngo uzobe watangaje ibiharuro vyavuye muri ayo matora. Perezida Gnassingbé ariko yitoza mu kiringo kiri gatatu kizotuma umuryango wiwe umara imyaka 50 ku butegetsi. Yafashe ubutegetsi mu mwaka wa 2005 inyuma yaho se wiwe Gnassingbé Yadema yatwaye icyo gihugu mu kiringo cy'imyaka 38 apfiriye. Bitekanijwe ko umunyapolitike atavuga rumwe na Leta Jean-Pierre Fabre yari yahiganywe kandi mu kiringo giheze aronka ikibanza kira kabiri. Amashirahamwe yaharanira hagati y'akazira muntu yanebaguye Leta ya Togo ko yakoresheje ingufu mu guhasha abantu bariko baragira imyiyerekano. Muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abagwanyi bikekwa ko bari mu murwi Boko Haram barateye ikampi ya gisirikare mu gihugu cya Niger iri mu izinga Lake Chad maze bica abasirikare batari bake. Amakuru yashikirijwe n'igisirikare cy'igihugu cya Niger avuga ko abagwanyi bo mu muhari Boko Haram amajana n'amajana bari mu bwato bw'imoteri bakoze igitero kuri iyo kampi iri muri iryo zinga ku munsi wa gatandatu mu gitondo. Igitero cy'abantu baguye muri icyo gitero ntikiramenyekana. Yamara abategetsi batashatse ko amazina yabo atangazwa bavuga ko abasirikare baba muri iyo kampi batari bake bishwe. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwasohoye itangazo rivuga ko icyo gitero kibandanya muri iki gihe abasirikare b'igihugu cya Niger bariko barafashanya n'abasirikare b'ibindi bihugu mu gikorwa cyo komura abagwanyi muri iryo zinga. Igihugu cya Niger, Chad, Cameroon na Nigeria byose bisangiye urubibe n'iryo zinga rya Lake Chad, kandi ivyo bihugu byose biri mu runani rw'abasirikare bariko baragerageza gutuza umurwi w'abagwanyi Boko Haram bo mu gihugu cya Nigeria. Ingwano era dusemo igihugu cha Yemen ejo ku munsi wa Mungu aho indege z'ingwano zo mu gihugu cha Arabie Saoudite zarashe ku birindiro by'abagwanyi b'abahuti biri hafi ingoro y'umukuru w'igihugu ku murwa mukuru Sana mu gihe kandi abasirikare bagwanira ku butaka batanye mitwe mu gisagara cyo mu buramanuko w'igihugu citwa Aden kiri ku kivuko. Abantu bavyiboneye bavuga ku bitero bitandukanye by'indege bishika bitandatu byarashwe ku kizu kibikwamo irwanisho mu micungaro igisagara ca Sana hamwe n'ikindi kibanza kibikwamo irwanisho hafi ingoro y'umukuru w'igihugu. Ejo ku munsi wa Mungu nyene ibitero by'indege hamwe n'ibombe biterewe ku bwato byararashwe mu gisagara ca Aden ku bibanza byabo bagwanyi b'abahuthi mu gihe ingwano yariko yabica bigacika mu mabarabara hagati y'abagwanyi hamwe n'abasirikare ba Perezida Abdel Rabo Mansour Hadi.
Turagushimiye cyane kuri ayo makuru yo muri Afrika nayo ku isi utugejejeho. Abatwumva tubibutse ko muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Adresse yacu ya email mbibutse ni radio yacu @voanews.com. Ku rubuga rwa Facebook ni radio yacu VOA. Mushobora no kutwumva ku rubuga rwa internete kuri adresse ikurikira www.radioyacuvoa.com.
Mu biganiro byo munsi twashaka cyane cyane tuvugane ku byerekeye ibiriko ya Burundi aho ejo ku munsi wa Mungu habaye imyerekano eka yatumye abarundi nk'ababiri basiga ubuzima muri iyo myerekano eka hakaba hariho n'abakomeretse hariho n'amakuru avuga ko hariho abantu bahagaritswe. Uyu munsi rero muri kiganiro cyo munsi mu biganiro byo munsi turi kumwe n'abatumire twatumiye turi kumwe na Pastor Oscar Niragira tukaba turi kumwe kandi na Alphonse Ndayikengurukiye turi kumwe kandi na Méthode Ndikumana tukaba turi kumwe n'umumesha makuru wacu Désiré Hatungimana ari Bujumbura mu Burundi. Ubwa mbere na mbere maja mu maki Désiré urashaka kutubwira ukuntu ibintu byavyifashe ejo maja mu maki cyane gusa
mu majambo make no kuvuga ko ku munsi w'Imana ku munsi w'ejo habaye imyerekano mu gisagara cya Bujumbura. Iyo myerekano ikabereye cyane cyane mu makarita atandukanye yo mu gisagara nka Nyakabiga, Musaga, Mutakura na Ngagara. Aho rero hakaba harabaye ibintu bitoroshye kuko abanyagihugu batanye mu mitwe bimwe bikomeye n'abapolisi nk'uko mwabivuze hakaba hari abantu bahasigiye ubuzima. Hanyuma ikindi cyabonetse nuko hasi kuboneka nk'ibintu byakunda kuboneka mu gihumbi kimwe na 1993 mu ntambara aho wasanga bariko baturira amapine mu ibarabara kugira abantu barengane abandi bakagirira n'amabuye mu ibarabara kugira abapolisi bashobore kubura aho bace cyane cyane nko ku Musaga. Hanyuma rero ibyo bintu byarakomeye cyane rwose kandi ukabona koko kumengo n'abantu biteguriye intambara cyo kimwe n'abapolisi iratuma rero abantu batari bake bagira ubwoba kuko mu gisagara cya Bujumbura nta n'umwe yaharangwa kuko ibyo bintu byose byabera mu makarite ari hakurya y'inzuzi. Ikindi cyabaye ni uko Leta y'u Burundi ku munsi w'ejo yaciye icyo two kwita emetere y'amanywe bituma amajwi ashika hanze no kuvuga yuko kiretse Bujumbura nta wundi munyagihugu mu Burundi yashaka kumviriza amakuru mu maradiyo Isanganiro Bonesha na Rema.
Icyo kibazo Désiré cy'amaradiyo yashatse kugagwa turakigaruka ko ariko nashaka mutubwire cyane cyane abo bantu babiri bapfuye baramaze kumenyekana barazwa amazina baraza na muraza bari bo
abantu hariho umusore yapfiriye kumutakura nti amazina yaho tudimo gara umusore yapfiriye kumutakura arashwe n'igipolisi hanyuma akaba n'undi kandi yarasiwe kumusaga nawe ne arashwe n'igipolisi eka no kumutakura harashwe n'undi kumutakura harashwe abantu babiri kumusaga haraswa umwe ariko bari bamaze kumenyekana ko bapfuye bari babiri kugera ejo mu ijoro. Ariko n'ubu rero muri bijoro nyene twajyakeye haravuga amasasu menshi gose muri komine ya Cibitoke ariho muri iyo kartiye ya Mutakura havuze amasasu menshi ntituzi ibyo byabaye byononekaye ariko byanumvikanye ko havuze amasasu menshi bikavuga yuko ngo hariho urwaruka rw'imbonerakure rwari rwarafatanya n'igipolisi kugira ngo batuze urwaruka rwari rwatara mu mitwe n'igipolisi ni byabaye muri bijoro ntawe uramenye icyo ari cyononekaye ariko nk'uko jewe nsanzwe mba hafi yaho kumutakura amasasu twarayumva mu ijoro amasasu menshi cyane turarindiriye ariko ugiye kuraba ibyabaye ku munsi w'ejo ku munsi w'imana byari ibintu biteye ubwoba cyane rwose kuko ugiye kuraba amakati nka yose wasanga igipolisi gifise bya byuka bikorwa amosozi igipolisi gifise inkoho igipolisi gifise inkenzo igipolisi bambaye ibikofero bagomba basiganwa n'abanyagihugu mu makarita atandukanye kandi bikaracyariho bitoroshye ku bapolisi kuko nko mu Nyakabiga aho twari duherereye cyane cyane hari amabarabara ashyika kuri 18 wasanga abapolisi batorohewe na gatoyi kuko abanyagihugu baca ku barabara rimwe polisi baca kuri indi
uyu munsi hariho abarongo y'amashyirahamwe bamwe bamwe batumye ko iyi myiyerekano munyibaza ko biza kugenda gute abantu baritaba iyo myiyerekano uyu munsi
ngiye ndumva abo twagiye turavugana aho twagiye turaca bavuga yuko badashobora guhesha bavuga ko iyo myiyerekano itegereza kubandanya kandi uravye ngene urwaruka rwari rwifashe biraboneka yuko naho hariho abumvise ko ari abapfuye hariho n'abakomeretse ariho cyane cyane mbere n'abafashwe batari bake twibaza yuko tubumvise ibyo bavuga turabona yuko iyo myiyerekano n'uno munsi ishobora kuba ntawe uzi ko bikunda ko bisubira kubera mu makarite kuko mu makarite nka yose haraye abapolisi benshi barara barazunguruka ntawe uzi rero ngende bizakugenda ariko abanyagihugu twavuganye ku munsi w'ejo baravuga yuko badashobora kuva mu ibarabara
reka tubaze n'amashinganari turi kumwe twavuze ko turi kumwe na Alphonse Ndayikinguruki tukaba turi kumwe na Methode Ndikumana turi kumwe kandi na Pastor Oscar Niragira Pastor Niragira ivyo bintu vyabaye mu Rundi aho abanyagihugu basanzwe abasivile eka aho abantu batakaje ubuzima bwabo mu myerekano mwavyakiriye gute
urakoze mushinga nta FKDI jewe ngomba kuvuga nk'umunyagihugu w'umunyamerika yavukiye mu Burundi yahunze Burundi haze imyaka irenga 20 ayo nabonye Burundi nicyo numva bigira byongere bibe anya ndakubwira uko navyakiri nabi cyane rwose andi ko ndavuga nk'umuntu vyukuri ntabeshya numva sishavu kandi sishavu gusa mfite urushavu ishavu nshavuriye abanyepolitiki banditse ibintu birimo amahinyu birimo confusion kuno vuga nshavuriye amakungu kwa uko yaba bakoze neza opposition imigambwe societe civile leta makungu yaba bakoze neza nta maraso tuba twongeye gusubira aseseka kusubira kumva aseseka mu Burundi ni nacyo gituma twavyakiriye nabi cyane rwose dufise urushavu dushavuriye impande zose kandi dusabye ubunyende yuko uwo bafise inkota yayisohoye ayisubize mu bwuba ati ubunyende abanyamerika tutarahaguruka abantu baravuze menshi ibinyoma twarabyumvise bitari inyoma twarabyumvise twarice turihweza ndakubwira kuri Fred Mushinga na Fred ni ukuri abanyamerika barundi dukunda Burundi twashize inyuma abiwacu abahutu abatutsi abato ari bene wacu bose dukunda bose harageze kwirishano rihagarara ubunyene n'ubundi turahaguruka tweka n'umuzotwumva
ubwicanyi butegerezwa guhagarara mu Burundi ariko reka tubaze n'abashinga ntabe bandi turi kumwe Alphonse Ndayikinguruki abategetsi barongoye imigambwe eka abategetsi bo muri leta bakuru imigambwe amashyirahamwe bose twavuganye baravuze ko bazokora ibishobotse byose kugira ngo iyo myerekano ntibemwo ubwicanyi ntihagire umuntu aribwa n'urwara ku bwanyu icageze nabi n'igiki Alphonse uranyumva Alphonse umvise ikibazo nakubajije abanyapolitike bahaye ibiganiro iradio ijwi rya Amerika ikabarongoye imigambwe abategetsi bajeje umutekano mu Burundi ika nabajejwe abarongoye amashirahamwe bose bavuze ko mu myirekano izoba bazokora ibishobotse byose kugira ngo ntihagire umuntu aribwa ugwara ntihagire umuntu asahasiga ubuzima ku bwanyu icageze nabi niki
ba sinaho ko impande zose zobaye yuko atawuri kugwara cyane ngo akobe akigire itagirwa muri iyo myirekano guko itambire cyo cyo umenye yuko iyo myirekano yari yabujijwe yabujijwe n'ubutegetsi kuva ngira ngo eco bavuga yuko atamyekana izosubira kuba imbere yuko amatora hera rero ko bavuga yuko bose bavuze yuko atawubwo cyugwara ubundi cyo ngira ndivyo kwimvikana gutyo rero uko navyumvise uko twagiye turabikurikirana twumvise yuko abanyagihugu bagiye mu myerekano bari bagerageje hamwe kugenda mbere bashitse n'amoko hejuru kugira ngo berekane yuko ata bintu byo guterana mu yacu n'ibyo kugira ngo gute ibyo babirimo ariko wumvise yuko mu nyuma abapolisi bahavuye ngo bakangura kubarasa hanyuma rero ugasanga rero mu nyuma byateye nabo abantu bavuye bapfa hanyuma rero icyo navuga ni uko umwe wese ahari kugira imyiyerekano n'ibintu birekuwe byari birekuwe n'amategeko bisanzwe ariko rero umwe wese yogerageza agakora uko ashobora agakoresha amategeko kuko nta tegeko rero ryo kurasa umuntu nawe atari ko arakurasa umuntu arimba kuboko ntushobora kumurasisha ikigwanisho gicira umuriro ntibishoboka
metode ndikumana ikintu impanuro mwoha abapolisi ka ari n'abakora imyerekano kugira ngo eka n'abarongoye abandi uruhara bogira kugira ngo ivyabaye mu kumusi wa Mungu ntibisubire kuba mu gihoba imyerekano uyu munsi kwa mbere canke nejo kwa kabiri
ego urakoze kukibazo Fredi niwe ntanguye gushima ko muri aya makuru mwavuze ko ari imyerekano atari mivumuko kuko amwe nk'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati yagomba kubivuga hama kandi mu kirundi bagira ati umukuru w'abatwa n'ubatwara abo bapolisi rero sinzi ko ari bonokanurira cane gihe mbona umuntu yokanurira ahubwo aba batwara nyene aba bahawe mategeko yuko abanyagihugu baba bari mu myiyerekano yemewe n'ibyirizwa shingiro bafitiye uburenganzira bacyamwo aho kubakingira bakajya mu byo kubarasa rero impanuro nini noyiha umukuru w'igihugu Nyiricyubahiro Petero Nkurunziza ko ahubwo yoza arakubikiza agatima mpembero ko ibi byose biriko biraba mu by'ukuri ari we bibatwa kuko yewe naho makuru bavuze ko kumure hariho abo babajudikanya ku byo amategeko avuga yewe ku bwanjye yaba ibwirizwa shingiro yaba amasezerano y'Arusha yose yavuga yuko umukuru w'igihugu atarenza ibiringo bibiri bwanjye ibirungo bibiri yarabirengeje yarabishikije naho mu mugambwiwe bamwe bamwe barabivuze mu by'ukuri rero ngira ngo ni bwa butegetsi bubi tubona ubundi umengo tugomba kwikura ko kandi aribyo twari twasezeranye z'ukuri kandi aribyo abarundi bari twiteze yuko izi ngorane yatajwe
egume mushana he Oscar niragira tugaruke ko bavuze kufisa gashavu eka ushavuriye abanyapolitike eka impanuro none wo bahana aho washavuriye nizihe kugira ngo ubwo bwicanye bwose ntibusubire ku
reka nakubwire nka naciye hirya no hino abo bana bari mu barabara abo ba polisi basure mu makaverne yabo abo bana bari mu barabara basure muhira hanyuma inyishu togwe barashe kugana ntanyi hakintu nacyo cyo gutorera inyishu kiciye mu kuganira kubona bakaganira ako hatugeza kupfa umuntu kugira ngo abantu baronke ibyo basaba ako ibi by'ukuri ntako umbabare sindi ko navuga by'ukuri ntumwa n'isabwa ufise ntibyumvikana yuko amaraso ategeza gusa seka kugira habi nyishu za politiki
jewe bamwe bakunda kuvuga ngo hako hakuba hakubiwa uruba hakuba imbwa no bimba hari abavuga gucyo ariko hari abana bagomba kwirira bifite inda bifite iki badashaka guhitana mu ibyo bintu by'imba n'ibiki bashaka kurunya bahoro mu bukene bwabo mu biki byabo bashaka kubaho baroha uburenganzira bwo kubaho nta n'umwe yaba opozisiyo yaba sosiyete sivile yaba leta afise uburenganzira bwo kwihangana cyo gusobanura urupfu rw'umwana umwe gusa
umwe afise
uburenganzira bwo kwisobanura byo gusobanura umwanya w'amaraso agiye yongeye guseseka mu Burundi kuriyamirize mwiza ry'imana muhagarika kwicana
yego mushe na Alphonse ndakengurukiye abategetsi baserukira ibihugu byabo mu Burundi ku munsi wa gatanu barateye akamo gasaba abarundi bose afise umugambi kugira imyiyerekano eka abarongoye abandi kwirinda gukora ibintu byotuma umutekano utosekara bika n'abapolisi bose barimwo bakaba bavuga ko ibintu byose bo batumvikana ko canke bashavuje bo bicisha mu butungane mbega ico ni kintu mbona ko muri iki gihe tona hari uruhagara rukomeye cyane rwose kizotegwa amatwi n'abarundi nka bose
nta numwe akiri karumviriza ubundi ubu leta umenga ntiriko irumviriza ibyo abo la societe civile cyangwa indi migambi isaba iyindi ugasanga rero nta kadire dialogue ikiriho nta hantu bagihuriye bashobora kuvuganira rero iyo abantu batabo bagihuriye bakivuganira hasigara hakuri barabara hagakora ingufu umwe akoresha igipolisi undi agakoresha abantu akajya mu ibarabara rero birakwiye yuko aba birinda imvugo mbi ururimi ugasanga hariho abariko baravuga mu majambo bavuga ugasanga bakoresha imvugo akarimi gatuma ubundi yumva aduza agashavu umwe wese nirinde kuko gutuma ugashavura bica bimutuma nawe acarondera ingene aca mu ibarabara hanyuma ugasanga ibintu birayangaye rero no kuraba
ingene metode reka tugaruke kuri wewe kugira agashavu kave mu abantu bose eka bafate ingingo zirimo ubwitonzi cyane rwose ibyo agashavu twumvise bivugwa bikava kugira ngo Uburundi n'ubwa bose Uburundi n'ubw'abarundi Uburundi burakeneye gutera imbere burakeneye kufata intambwe ibindi biho wifata metode hoko guke kugira ngo abantu bumvizanye ika bakoreshe ubwitonzi cyane cyane muri ibi bihe bigoye
ego yewe ishavu kandi nibarikire rirumvikana kuko nari namaze kubivuga ibi bintu biriko biraba byari bikenewe sinumva n'ingene yesu subiye muri aya ngorane n'ibi by'ukuri rero yewe nosaba n'ukuri nk'uko abandi bazi kera uko nubwo niyikubita gashi hakiri kare ibintu bitarayangara nabivemwo yarakoze ibishimwa yararanguye byinshi no mu makungu yaduhaye iteka bwa muri ubu buryo byose ariko abishyiramo umurongo niko rero abamuhanura bamwegereye ahubwo bohindura n'ingoga ibyo bintu byo gukoresha abapolisi ntabwo bizoshikana kuko agateka twagwaniye kuva uvuga mbere cyane cyane imyaka myinshi cyane cyane kuva mwisi metero ndadaye ashengeye bamwishe nibaza twatutuzira mu ngorane nkazigenda ngomba mvuge urabona ni ngaha muri amerika niho ngira ngo boza barafatira akarorero twebwe mu ishyirahamwe ry'iwacu tugiye mbere tuzoza kuri ambasade y'u Burundi kugira ngo iyo myiyerekano ntibere gusa ngaho mu Burundi naho mu mahanga bayigire kuko ihugu n'iki wacu naho tuba tuba ngaha muri amerika kubira iraduteza urubwa mu by'ukuri ko rero nyabu nabo hiturana n'ingoga kugira ngo igihugu gisubire mu mahoro umwumvikano umutekano hanyuma nambara amatora tuyagire muri hamwe
hari abanyapolitike bateye akamo muri iyi minsi mu shuya ntahe Oscar Niragira gasaba ko hoba nka leta imfata kibanza eka bakaba bavuga ko bato kwifuza ko amatora aba aho mwe muhavuga ko ikimwa ayo ako kamo mwaka kiri gute ko bakajanye ni imyerekano tubona ishora kuzovamwo intureka nyinshi
cewe ejoni ten ezikuri na kwese no musi naje nje kuvuga politike naje nje kuvugira urya mwana yitwa tazi azohaba pfa cangwa akorahunga batazi twazi kuna tukuvugira umunya gihugu urya mutatazi ibiko biraba ako ndo nakubwire mutama Fredy nimba gouvernement de transition bazo isaba kujya bayironge bibanze guca maraso iyo nzira ni hita barundi bose bakuyemiriza sukubuga uko nanka gouvernement de transition muka bicusa bacyose mu buryo bwa politiki ushaka ubutegetsi ushaka ibiki byose bise mu bundi buryo I don't care mukabo ndagusabye ntubanze nguce nguhonyore kubuzima bw'abarundi ni hari umuntu aje kuvuga ngo cyo ari kwajya birumbikana ibyo bagira byose byose jewe ntibindaba mu kindaba navuze cyari umusaru tukuru tarengwa nicyo ndabuko ndavuga unyumve mutama Fredy n'abarundi banyumvira
ego me
ukuri ntitsa kwihangana yuko amaraso yongera guseseka mu Burundi
ego me
uno mutana rengwa kandi tugiye guhaguruka nk'abarundi b'Amerika ndavuze ndabisubiyemo uno munsi naje kuvuga nk'umukuru w'ishyamo ry'abarundi baba muri Amerika oya nje kuvuga nk'umunyagihugu asanzwe ntibishobora kwihanganira uko twajya kubona imigwa y'amaraso mu Burundi
Alphonse ndakenguruke Desire umunyesha makuru w'ijwi ry'Amerika ibujumbura yatubwiye cyane cyane kuvyerekeye ingingo zo kushaka kubuza amaradio gutangaza makuru nashaka ndabaze ku giti cyane cy'umunyesha makuru byo byakiriye gute
nabyakiriye nabi cyane kuko iyo singingo yafatiwe abanyamakuru gusa iyo ni ingingo yafatiwe abanyagihugu bose batari kubarumva makuru kandi anuburenganzira bwa kumva inge n'ibintu biri kwerekeza mu gihugu. Donc nokuvuka rero ntwahuvuga ngo iyo ngoni ngingo yafatiwe amaradio gusa. Oya. Cyewe ndabifata nk'uko ari ngingo yafatiwe abanyagihugu bose bari mu Burundi bahora bumviza makuru bakamenya inge ibintu biri kwerekeza mu gihugu cyabo basangiye nabo bari ko barabuza ayo maradio bakumva inge ibiri kubira mu gihugu bakabyumva. Abo rero nibo bafatiwe cyane cyane ingingo abo nibo bagiriye nabo abo nibo bari kubarugarira amaradiyo ntibugarye amaradiyo ukuntu amaradiyo ariko arakora
ego me ndabona mukanya nibaza ko tuhava tu akanya katujana nashaka ndamuhe ijambo Methode Ndikumana avuge cyane cyane ku kibazo cerekeye abantu bavuga ko iyo habaye imigomoko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa urwaruka nago geneye twarahaye urwanya umwanya ngaha muri radio ijwi ry'Amerika ikaba bavuga ko rudakwiye kuzaruha tega matwi abanyapolitike nashaka ndabaza impanuro mwo hanku rwaruka cyane cyane muri iki gihe nk'abanyapolitike bashaka gusanga bari kurarukoresha nk'izihe Methode Ndikumana
ego urakoze kuri ico kibazo tanzwe ni umurezi ndatumva cyane nabo kandi ngaca nibuka nyene byononekaye mu 2023 kubera n'ubwo bakoresheje mu bintu bakoka kwishamirana naho umuntu ashobora kumva agashavu bafite twagomba gusaba abanyapolitike yuko kuri iyo myiyerekano buza bahanura kugira ngo ibyo bavuze byo gushyira amaboko hejuru ibyo bavuze bitwaza ibyo bitwaza yaba amabuye yandi mugabo cyane cyane kandi ntibaheze ngo abapolisi babasuture kuko jewe mu by'ukuri ndibaza
ego Methode ndabona nkuko twabivuze akanya katujanye ibibazo twakutaganira tuzobibandanya muri iminsi iri imbere mwakoze mwese Methode Ndikumana eka nawe Alphonse eka nawe Oscar mwakoze cyane gose ku kanya maduhaye Desire wakoze cyane gose ku maruwa duhaye
zacu iyi ni radio rwa America ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda ntimuve kandi ku maradio yanyu mu kanya gato ibiganiro byacu birakomeza kwa dukurikirira ku mirongo ya FM ikiganiro dusangira ijambo ni mu kanya gato kimara kandi iminota hafi 30 mugire mwese umunsi mwiza hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
VOA. Dusangire ijambo, dusangire ijambo. Mwanamte chote mwese mwoteza matukui radio hijwi ya Amerika. Uyu munsi mu kibanza cy'iganiro dusangira ijambo twama tubashikiriza imisi yose nk'amango tugiye kwashikiriza ibiganiro twagiranye n'abanyapolitiki bo mu Burundi hamwe n'umuhinga nonose ibyerekeye guhanahana amakuru hamwe na politiki. Ibiganiro twagiranye nabo bashinga nahe ibyerekeye igenwa rya Perezida Pierre Nkurunziza yatangajwe ku munsi wa gatandatu itariki 25 y'ukwezi kwa kane ngo abe ariwe azoserukira umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa gatandatu. Twibutsa ko imigambwe itavuga rumwe na leta yari yatekamo kiyamiriza ko Perezida Pierre Nkurunziza asubira kwitoza mu kindi kiringo. Twaraganiye rero n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Nyabenda Pascal, nyuma yaho iyo ngingo itangarijwe aratangura atubwira uko iyo ngingo yafashwe. Nyabenda Pascal, murakoze cyane rwose ku kanya mutoye kugira ngo tuganire. Nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu itorwa ry'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza kugira ngo azobariwe azokwitoza ku giti cy'umugambwe uri ku butegetsi, iryo tora ryagenze gute, abahiganwa bari bangahe?
Ego nivyo, kwigenekerezo rya 2025 ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 umugambwe CNDD-FDD watunganije ikoraniro kaminuza ridasanzwe. Mu byo yategezwa kwiga harimo gutanga umukandida azoserukira umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Abakongresisi rero bose uko bangana bahurije ku mukandida Pierre Nkurunziza, ari nawe yarasanzwe arongoye igihugu muri kino gihe. Uko byagenze rero twebwe niko tubigenza iyo hari igikorwa nk'icyo. Ni ukuvuga ko twasabye abifuza kwitoza muri icyo kibanza, hanyuma haraheza haboneka abantu batatu. Habonetse uwo nyene Pierre Nkurunziza, abantu batebye bagahurira ko haraboneka uwitwa Ntakirutimana Joseph, uwo nawe n'umututsi akaba asanzwe ari muri biro y'umugambwe CNDD-FDD muri kino gihe. Haca haboneka rero n'umukenyezi iwacu tubita bakenyera rugamba uwitwa Moma Mukaregwa, uwo nawe akaba asanzwe ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka. Uko ari batatu rero nibo babonetse baraheza barashikirizwa ikoraniro kaminuza, hanyuma ikoraniro kaminuza riheza rihitamwo Pierre Nkurunziza.
Iryo torwa ariko batavuga rumwe na leta y'u Burundi, bavuga ko riteye kubiri n'amasezerano y'Arusha, eka bamwe mu barongoye imigambi itavuga rumwe na leta hamwe n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba barahiye bakarengwa ko buca batangura imyerekano ikomeye cyane rwose. Aho muhavuga kwiki?
Ego nibyo, ibyo suno munsi babivuze, ibyo babivuze kuva n'irikoraniro kaminuza ritaraba. Aho icyo tuhavuga ko ni uko n'inzira abatavuga rumwe n'ubutegetsi batoye yo kugira ngo barabe ko amakungu bashigikira bashike ku butegetsi bikiye muri leta mfata kibanza. Nayo ubundi umuntu asozinye amasezerano y'Arusha akaraba ingene ibyari mu masezerano y'Arusha byimuriwe mu ibwirizwa shingiro, kandi mu bihugu byose byo ku isi tukaba tuzi yuko ibihugu birongorwa n'ibwirizwa shingiro. Arabona neza yuko nyine icubahiro Pierre Nkurunziza yarasaga arongoye igihugu, afise uburenganzira bwo gusubira kwitoza, ariko rindi rimwe gusa, ni ukuvuga yuko iri torwa ryiwe ku kurongora igihugu kwiwe ari byo bya nyuma. Ni ukuvuga ko mu 2022 hategerezwa kuboneka uwundi mukandida atanzwe n'umugambwe CNDD-FDD. Twebwe rero igihe twese turatora turavye ko abakandida bose bakwiye ibisabwa n'amategeko cyane cyane ay'igihugu, tuca duheza tukaraba ku rundi ruhande naho mbega ni uwuhe mukandida umugambwe ufise azana amajwi menshi w'ijunja n'ijambo abenegihugu bakunda abagumya banga bakunda, niwe rero twaciye duhuriza ko
amakungu eka leta z'umwe z'Amerika ishyira hamwe mpuzamakungu vyari vyahanuye ko Perezida Nkurunziza atyo kwitoza mu kindi kiringo. Ivyo ntimubona ko bishaka kuzogira ingaruka cyane cyane ku buzima bw'igihugu muri kazoza?
Twe twagira dusabe yuko amakungu yo dutahura amakungu yo gutahura kuko urazi nkuko mpeze kwivuga ibwirizwa shingiro uko yubatse muri kino gihe nuko nkira ngo nk'umuntu yovuga ati abanditse ibwirizwa shingiro barikuye mu masezerano y'Arusha nkuko twabisiguye mu kanya nkumbure hariho utuntu tumwe tumwe bategerezwa kwandikamo bagasobanura neza ingene ibintu bitegereza kugenda ariko rero ibyo nta bihari kubimeze kuko umuntu asomye nk'ingingo ya 96 arabona neza yuko mu byo bumvikanye y'Arusha mu gutora umukuru w'igihugu atorwa n'abenegihugu bose kandi bakamutora bimwe twita suffrage universel direct ubu rero bamutoye rimwe gusa hakaba rero hari hasigaye irindi rimwe mu kibero makungu yari yahanuye nibyo amakungu yaravuze ibi aravuga biriya akavuga umengo ariko arajya ku ruhande rw'abatemera yuko umukuru w'igihugu yosubira kwitoza ariko ntibarabe uruhande rw'abamwipfuza nawe twebwe twabamamwe twebwe twamana nabo batubwira bati muduhinduye mutaduhaye ujya n'ukuri ibintu birashobora kugorana sinzi rero ko bapimye bakaraba bati mbega abamwipfuza bangana iki ugereranije n'abatamwipfuza bagaheza bakaraba nyine byogenda kuko ntibigeze bitaho abamwipfuza nabo uko bangana nicyo hava gishika igihe atari we agarutse
ikindi kibazo gishikirizwa cyane rwose gikomeye kimudena kure reka n'ibigwanisho bishobora kuba byaratanzwe bivyo byose rero bikaba bishobora kudurumbanya ayo matora ivyo bibazo muzovyicarira gute
nagira ndabwira kubahwa mumenyesha makuru yuko abantu turiko turahiganwa uno munsi n'abantu batifuza amatora na buhoro buhoro n'abantu batifuza amatora kuko niyo umugambi se ndefite dutari gutanga Petero Nkurunziza nk'umukandida ejo wuhavuye wumva nyene bazana yuko badashobora kujya mu matora ngo imbonera kure zitavuye mu Burundi cyangwa inkumbure zidafatiwe ibihano cyangwa inkumbure sinzi urumva hari ibyitwazo byinshi ejo wuhavuye wumva bavuga bati umugwi seni udahinduwe ntituza mu matora ikibazo rero si umukandida Petero Nkurunziza ikibazo n'abadashaka amatora nicyo kibazo gihari uno munsi mu Burundi sinzi rero ko mu Burundi barazanye muri demokarasi batayishaka mwibuke rero ko umugambo se NDFDD ukiri umuhari wagwaniye demokarasi uno munsi rero ariko haraboneka abantu batifuza demokarasi ibyo byose rero by'ibigwanisho by'ibiki n'ibyitwazo nyakubaha mumenyesha makuru kuko umugambo se NDFDD ufise ingufu ziri hano abantu bose babona sinumva ingene woja guhereza ibigwanisho rwaruka ngo bawugwanire mu biki ko ingufu tuzifise zihagije ahubwo uwoha ibigwanisho abandi n'uyu adafise ingufu twebwe ingufu turazifise mu buryo bwa demokarasi nta ngufu rero dufise mu buryo bwo kurwana twaragwanye twarahejeje uno munsi dukoresha ingufu za demokarasi nicyo gituma ibigwanisho tutabikoresha
hari imigambwe imwe imwe iri kuravuga ko itazo kwitaba ayo matora atekanijwe mu gihe hari imigambwe myinshi itaho kwitaba ayo matora demokarasi y'Burundi yobigenze gute mwaba mufise uburenganzira bwo kwitwa ubutegetsi bugenda kuri demokarasi
none twebwe tuzoja mu matora ariko tubandi gukomeza imigambwe ya opposition itavuga rumwe na leta jewe nibyo namambwira abazungu baza kumbaza abanyamerika nyene n'abandi uri kuravuga iyo baje bambwira bati none aba n'abariya bazoshika ku butegetsi gute bazoshika ku butegetsi ryari ndende babwira nti muri mission fise mu gikorwa banshinze igihe natorwa kurongora umugambwe ntibigeze bantuma gukomeza opposition bantumye gukomeza umugambwe bantoreye umugambwe ndimwo umugambwe ndongoye urumva rero niyo ngorane jewe mbona hari mu Burundi sinzi iyo muri ko muravuga ngo iyo migambwe y'imigambwe igihe imigambwe yiyemera imigambwe yumva koko ko ishaka gukina politike jewe nibaza yuko izoza mu matora kandi kuva mu matora ntibizoba bibaye bwa mbere kubera ko no muri 2010 barikuyeyo nkumbure icyo gihe babonye yuko bihenze kuko bavuyeyo amatora yamaze gutangura bamaze gusindwa amatora y'abaje n'abamakomine aheze uno munsi rero babonye bati reka kuvemo hataragera ngirango hari icyo twahakura mu bijyanye no kudushaka ubutegetsi tudaciye mu matora nicyo rero bariko barakora niwo mukino bariko barakina uno munsi
muri iki gihe mu Burundi ubwo baburatekeye abantu hariho n'amakuru avuga ko bariho abariko barahunga cyangwa bahungisha imiryango ikintu kubwanye cyo kugwa kugira ngo imitima y'abarundi itekane muri iki gihe imbere yuko ayo matora atangwa niki
nibaza ko uhunga nuwa umanama y'abategura ikibi cyane nuwabwiwe ko hari ikibi kiri kugirategurwa ariko ubunye no munsi igihe twari mu ikoraniro kuri uyu wa 2025 igihe twari mu ikoraniro kaminuza akabona kamwimwe bagumye abanga bari bafise akabona baje bava mu cankuza baje bava mu ruyige baje bava imakamba bave abaje bava mu rutana nyene baje bashadize babyina banezerewe abo bantu umva abo bahunga umva bariko bahunga ni kuvuga ko uhunga hunga ikibiwe nyene yumvise kiko kirategurwa canke arimwo mu bariko baragitegura igikwiye rero ni bene wacu abo bafise ubwoba ni bene wacu turabahumurije nta ntambara CNDD-FDD iri kirategura mu gutanga umukandida Petero Nkurunziza abagumya banga bamushaka bashaka gusubira kwitoza nta ntambara bariko barategura nibatekane nibahumure mugabo wuzi ko ariko arategura ikibi wuzi ko ariko arategura gusubira kudurumanya gusubira gusubiza igihugu mu kaga uyo akavuga ati nkumbure reka njaha hakurya cyangwa reka nje kure cyangwa reka nje hariya nshobore kubitunganya nitazuye uwo rero urumva n'ibindi ariko muri CNDD-FDD harimo abatutsi harimo abahutu harimo abatwa turatekanye kandi twifuza kubaka kino gihugu.
Pascal Nyabenda umukuru mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD murakoze cyane rwose ku kanyama duhaye.
Murakoze namwe.
Imana mushana leo se ngenda kumana rongoye umugambwe sahwanya Frodibu wewe siko abibona mushana leo se ngenda kumana umukuru umugambwe sahwanya Frodibu murakoze cyane gose ko kanya mutwe kugira ngo tuganire nashaka ndababaze inyuma yaho umugambwe uri ku butetsi ukoreye kwaniro rikuru ry'umugambwe gutangaza ko utoye president Pierre Nkurunziza mu kibanza cy'userukiro umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu mwavyakiriye gute umugambwe wanyu eka n'umunani muri iki gihe mwari mwigize iminsi itari mikeye mutera kamo kugira imyerekano yo kwiyamiriza ko icyo kindi kiringo cyobaho mbega ivyo mwavyakiriye gute?
Twavyakiriye nabi kuko bahejeje gukigihugu mu kaga mu gusenyura amasezerano y'Arusha n'ibwirwa shingiro u Burundi bwinjiye mu kiringo ata mategeko ata mabwirizwa ahari tugarutse mu ntwaro za gisirikare tugarutse mu ntwaro z'umukazo mu ntwaro z'inguvu aho ubona ko rwose ko abapolisi bamwe bamwe n'imbonera kure bashyizwe imbere kugira ngo inzira ya politiki ndetse biri kuvugwa havugwe izo nzira z'inkoho gusa tubirwanire
abashyigikiye perezida Nkurunziza hamwe n'umugambi uri ku butegetsi bobo ntibavuga cyo kimwe namwe cyane cyane gukunda umusoma ibwirizo bashingira
nta n'ibyo bazi kuko igihe twabiganira igihe twabyandika siho bari baraduhenze ngo barabyisunze igihe basinye amasezerano bakarika intambara ariko twasanze atari byo ngombwa rero ko bavuga ibyo onye bijyanye no gukoresha inguvu ariko ndibaza ko bitazobashikana kure kuko baba Barundi baba badufashije mu karere ya Makungu bose iyo nyifato iyo ngendo mbi barayiyamirije.
Mutubwire intambwe ikintu mugiye gukora muri iki gihe ivyo bintu vyabaye kandi mwaravyiyamirije ikintu umugambwe wanyu ikana no mu yindi migambwe mvuga rumwe imigambwe itavuga rumwe na leta ingingo mugiye gufata n'izi
kwebe twenyene ubu ni ikibazo cy'abarundi bose kugira ngo ari ibyo arijya y'ejo uzobyumva igiye kubandanya urugamba rwo kwiyamiriza iyo ngingo mbi yafashwe igiye gusubiza igihugu mu ihumbi igiye gudusubiza mu kaga igiye gutuma amakungu aduhari ibivomo igiye gutuma ubukene inzara n'ubushomeri bibangamira igihugu n'abanyagihugu igiye kuzogira imyerekano nk'uko twari twabitegekanije turi kumwe n'abandi bose abo mashyirahamwe yigenga abo mu yindi migambwe naka n'igice kitari gito cyo mu mugambwe CNDD-FDD gushika iyo ngingo ifuswe tugasubira ku masezerano y'Arusha n'ibirwa shingiro.
Abategetsi baserukira ibihugu vyabo barayi bateye akamo gasaba ko ibintu byose byokorwa haba leta haba abatavuga rumwe nayo boshira imbere amahoro n'umutekano kugira ngo naho imyerekano ntibemwo ubugizi bwa nabi iyo myerekano yanyu kugira ngo ntibemwo ubugizi bwa nabi ingimwategekanije n'inze
twebwe uko tubayeho uko dukora tunga amahoro n'umutekano nacyo gituma tuzuhamagarira abo bose azitaba imyerekano ko atamuntu n'umwe yohirahira ngo hagire ikintu yonona ngo hagire umuntu atuka agire umuntu atera ibuye abo bose twumvise bariko barategurwa bazotwinyegezamo kugira bonone iyo myerekano yacu biba abantu biyambitse impuzu z'iwacu tuzobibabuza tuzobibangira twarabiteguye neza twebwe tuzobatuzi icyo turiko turakurikirana
dushobora kwanga umudugararo ngo tuzane umudugararo mu gihugu
mu gihe abo bantu muvuze nyene bo baca muri yahumye bagatera umudurumbanyo ekaba kanyuruza abantu ko mu bivuze canke akaba n'abahasiga ubuzima ibizobera muri myerekano muzo bishaka kugatwe kanyu
abato hasiga ubuzima nabantu bariko barahabwirwanisha ubunyene ku mugoro n'impuzu za gipolisi n'umugana ko kagwi kumugambe CNDD FDD ibyo bizocabazwa umukuru w'igihugu yataje igihugu mukaga ibazo n'umugambe CNDD FDD nibo bonyine bazovyishura
hari abavuga ko iciza muri iki gihe ruko nk'imigambwe yoje hamwe ikagira ingufu kugira ngo irabiko yoronka amajwi akomeye cyane gose mu matora yimirije ibyo bintu muri ko murabitegura mwitegura hamwe n'iyo myirekano
ewe mwamajwi yabari by'amajwi gusa nawe nyene yaduhaye mu kugira ngo avuguruza abanyagihugu avuguruza imigambi avuguruza amashyirahamwe yigenga avuguruza akarere avuguruza amakungu amajwi yaduhaye ariko Frederic uko wumva ibintu bimeze ubu ayo majwi azoronderegwa he ko igihugu kizoba kiri mu kaga tuzoba turi mu nduru mu ntambara yerega batize igihugu mu ntambara abone kwitegura intambara
muravuga
n'ibindi
mutubwiye neza ivyo muri ko muvuga uko kaga niyo ntambara ni bizova
urumva ubu bateguye imbonera kwezi cyangwa 3000 bazambitse impuzu z'igipolisi kugira ngo zitangure kurasa abantu ejo none bato ko abantu bazoraswa uko o n'amasase yo nyene bikaza kugumuka nyene wibaza wewe kirizo kumu
ubu rero nta matora mwebwe muri ko muri yibaza ko muzojamo
yazokorerwa hehe wewe yibwirwa singiro litahari amasezerano niyo yashaka tahari ari ingoro ziriko ziravuga yobera hehe abone ko baza kugwanira ibizwa singiro likagaruka tukagwanira amasezerano ngasha kagaruka kagwana ibigwanisho biri kwihabwa izimbonera kuri bikaba mu gihugu nta matora zotegurwa akamera neza nta matora zoba
mu kiganiro twigeze kugira mushana Leonce Ngendakumana mwanavuze ko amakosa mwagize mu 2010 aho mutita vya matora mutazo yasubira umuzoja mu matora ivyo biramaze guhinduka
igihe twavuze yuko tuzotuba kuva mu matora byo ko tuzotuba kuri buga twari tuzi ko umukuru w'igihugu azosenyura amasezerano y'arusha n'imbwirizwa shingiro twari tuzi ko hazoshingwa imigwi ihabwa ibigwanisho kugira ngo zoteze abantu barasi ati twari tuzi ibyo bishyitse urumva rero ntibizaba bitubuye ntibizaba biri kumwe ntibizaba ari igihugu cyose ntibizaba ari twebwe twenyine nabo nyine simbona amatora ingene ngo yajya mu mezi
hariho abaserukira ibihugu byabo ejo bundi ku munsi wa gatanu bateye akamo gasaba ko imigambo yose yogira uruhara mu kubungabunga amahoro n'umutekano eka akaba yarateye akamo kandi barateye akamo kandi gasaba bose kujya mu matora ibyo rero mwabivuyemo amatora ntimuzoyajamo
twebwe urumva ako kamo twarakumvise kandi nayo ndakubwiye ko ariko tugendera ibyo tuzokora byose tuzobikora mu mahoro n'umutekano mugabo urumva mu gihe ibwirizwa shingiro ritahari mu gihe amasezerano y'arusha atahari mu gihe ibigwanisho aribyo bisigaye birangwa hirya no hino mu gihugu kuvuga ko ariko twa twaza amatora ni ukuvuga ko atazobashoboka atazobashoboka ibintu nabwo uzobona ubu tuko turabiganira ku iradi ariko uzobona ko itazoshoboka ntibyashoboka nitwagwana bigakunda bigasubira mu buryo azoshoboka n'ahandi uko mbona umukuru w'igihugu ahejeje ibiringo byiwe ariko arabyifatamwo n'akagwi ari kumwe ibintu bizotuma haba amatora ngira ibindi bagamije bika tuzobibona muri iyo minsi iri imbere
ingingo muzaba mufashe ntishobora kuba yemeza ibirego vyamishikirizwa n'umugambi uri ku butegetsi bivuga ko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ifise ubwoba kuja mu matora kuko atabanywanyi boyitora ifise ivyo bintu umugambi uri ku butegetsi wamubivuga aho ntimuvyemeje mu gihe mutoje mu matora kandi n'amakungu abatera kama ngo muje mu matora
ico womenya cyo nuko urugamba rutazogwanwa n'imigambwe itavuga rumwe na leta gusa barimo abarundi batari bake nakubwiye yuko nabari mu mugambi utari uri ku butegetsi hazoba harimo benshi twebwe turabizi kibazo cy'amajwi rero cyo kuvuga ngo kuko ugiye mu matora amajwi yose uronse iyo uyaronse bikiye mu mucyo muri transparence nawe uronka abiri ukaronka atatu urayemera uko nyine ko niba waronse
Leonce Ngendakumana umukuru mugambi sahwanya Fredibu murakoze cyane rwose kuko ari maduhaye
murakoze namwe
Professeur Fabien Chichayo wewe avuga ko naho iyo ngingo atari nziza abanyapolitike bakwiye kwandanya bitegurira amatora kugira ngo ni miburiburi baze baronke abaserukira imigambwe yabo mu matora y'abashinga amateka Professeur Fabien Chichayo urakoze cyane gose ku kanya utoye kugira ngo tuganire nashaka cyane cyane mutubwire ukuntu mwakiriye ivyavuye mwikoranye ikuru ry'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aho mugambwe watoye ko perezida Pierre Nkurunziza ariwe yo kwitoza ku giti cyo mugambwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu matora yimirije ingingo isa ni yari yamirijwe cyane rwose n'imigambwe itavuga rumwe na leta societe civile eka n'abasenyeri barimo iyo ngingo mwakiriye gute
jewe nkuko nari nabivuze nari nipfuza yuko atitoza nibaje yuko umugambwe ushobora gutanga uwundi kuko urabafise benshi ariko uko byashitse ko bishimikije ukuntu amategeko abantu bayahiritse kugira ngo bashobore kwitoza narumvise yuko byavuye mu mategeko abantu bashizeho imbere yabo kugira ngo bashobore kwitoza ubu rero abo bashiye babyogera ko nabo barashiraho barugurwa kugira ngo perezida Nkurunziza aronke ikiringo cya gatatu ntibyanejereje mugabo nuko byagenze nuko byemera mukiretse je nifuza gusa kwa marasa atoseseka hanyuma rero ikindi naco nifuza nuko abantu aho kwihereza amabarabara bogenda mu migambwe yabo bagategura amatora kugira ngo muri parlement hazobe hari migambwe yose ntihabe umugambwe umwe gusa ufise amajwi menshi cyane gushika hamwe bashobora no guhindura ibwirizwa shingiro nshaka yuko ibyiyumviro byose bishobora kumvikana bigafasha guteza imbere igihugu kuko muri kwa ko twigize twamaze imyaka myinshi dufite umugambwe umwe ni abo bantu rero bagira bati ibyo ntashyo tujamwo ntitugiye mu matora tugatira parlement irimo abantu bamwe gusa ntawo tuzaba turi ko turaja
muri ko muvuga parlement ariko hariho n'amatora y'umukuru w'igihugu imigambwe nta mahirwe migambwe cyane cyane tavuga rumwe na leta nta mahirwe ifise kuri ayo matora
bajewe maze imyaka myinshi ndabi byo mu Burundi ndavyiga je mbona umenga ntacho bazohano babaragerageza bashiremwe abakandida ariko je nibaza yuko ataco bazohano
hari amakuru muri iki gihe ariko yatangazwa n'abanyamigambwe amwe amwe bavuga ko batakwiye kwitaba amatora eka amatora adakwiye kuba kubera imvu bashikiriza zereke cyane cyane iterabwoba imbonera kure eka bakaba batizeye n'umurwi se ni muribaza ko amatora atekanijwe mu kwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu zoba akagenda neza
ayo matora zoba kandi abantu bazabaje bagize abantu ntibatugirira neza umuntu wese ahari yo yakwi kugenda mu banywanyi yo akababwira bati nimuze tuzoje mu ayo matora tugerageze kurikanura ntihagira abantu bayiba kugira ngo turonke ikibanza mu nzego za leta muri bukanyene muri 2010 abantu bamwe bavuze ati turavuyemo murabona ibyo iyo byashitse ubu rero nibaza yuko aho ku nta muntu ashobora kuvuga ngo tuzogenda mu matora byose bimeze neza ariko uko bimeze kose nibiyungunganye mu migambwe yabo baheze bagire inta bagire ico baterere muri ayo matora nta ushobora kuvuga ngo dukure seni dukuye seni tuzoheza tugire dushireho iyindi nibi twashiraho iyi umwanya ungana gute kugira ngo itangure gukora itegura ayandi matora yimba bambe je nibaza yuko abantu bose bogenda aho bari bakaja hamwe bagategura ayo matora bakaraba neza ko atibwa kugira ngo mu nzego zose habwemwe abantu bose
imigambwe cyane cyane itavuga rumwe na leta irashikiriza ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko umurwi seni ufise aho wegamiye udashobora gutunganya amatora kugira ngo umuntu wese yumve ko ariko arishira akizana karonka n'amajwi abanyagihugu bamuhaye uko namwe niko mubibona
jewe siko ndabibona baragerageza gukora uko bashoboye kandi barakora neza nta nyambo ibura gahonzi ariko barya abantu n'ukuri jewe uko ndabibona baragerageza gukora n'umutima aho bahe bo byoshika rimwe mugabo aho kwitwaza ivyo ni abo bantu nibagire bati jewe reka ngire ngire mobiliza abantu biwanje tuzogende dutore hanyuma abo muri seni nabo tuze tubashingisha ijisho hageze ibintu bitagenda neza tubivuge tubikosore hanyuma rero turonke ikibanza mu nzego za leta
muri iki gihe turiko turavugana hariho amakuru ariko yatangazwa mu Burundi avuga ko abantu benshi batekewe n'ubwoba hariho abahunga eka hariho n'abavuga ko hashobora kuba imyiyerekano ikomeye cyane rwose eka n'umutekano ushobora kudurumbanya mu Burundi mbe ikintu nk'abanya politike ubogira bo migambwe yose yaba bari ku butegetsi cyanke batavuga rumwe n'ubutegetsi ikintu abarundi cyane cyane barongo yabandi bo gukora kugira ngo umutekano gumusasagaye ntihagire umurundi ari bugwara ntihagire uwicwa azira ibyo atazi bokora iki muri kigi
icambere na mbere nibaza ariko umugambwe uri ku butegetsi uwo tezo guhumuriza abantu abawugira uti twebwe ico dushaka nuko amatora aba mu mahoro hanyuma no nabanyamigambwe nabo nyene hari habantu bafise imigambwe mugaba kitagira abantu hanyuma rero ugasanga bariko baravuza induru bamwe bavuga ngo tugire transition izo hizi tujane hehe mbega ama transition twagize ko ari menshi ubu ibyo byo kuvuga mu transition ntaho bitujana nico gitwa nje nibaza yuko umuntu wese afisi abona ko afisi abantu canka arondere rimwe amatora ashitse umuntu ararondera abanywanya aza kugwiza abanywanya abo bantu rero bafite iyo migambwe canke baje hamwe kugira ngo babe benshi kugira imigambwe mirongo ine mu gahugu nkakarya biragoye ntaho bidushikana nico gituma nibaza yuko aho kuvuga aho hari igihe abantu bavuga ngo amaraso azoseka ugasanga amaraso araseseka kubera nyine umenga bari babyifuza ko amaraso azoseka njyewe ndatinya ko amaraso aseseka mugabo icyo umuntu yogira cyo aho amashyirahamwe yose amasengero imigambwe twagiye kujyamo tukavuga uti ibyo bintu byo gusesa amaraso turabyiyamirije hama ikindi nacyo twari dukwiye kuvuga ni uko umugambwe uri kuri ku butegetsi wari ukwiye ku bajya abapolisi bagenda gucungera umutekano bari bategeze bateza kugira ngo bubahirize iteka rya zina muntu umuntu avuze ati ndagiye ku manifesta akavuga ati tuzomanifesta umunsi uyu n'uyu n'uyu tuzova hana tuje nga yabironkeye uruhusha aba bantu abapolisi bogenda bagaherekeza gusa abantu bariko baramanifesta mugabo ntibuca bajabo ngo babatikagure bakubite babafunge kuko ibintu byo kumanifesta biri mu mategeko y'u Burundi birarikuwe
hari ni ikindi kibazo kivugwa cyane rwose kibigwanisho byo bavyarahawe imirwi imwe imwe cyane cyane nk'umurwi ngo bavuga ko ari umurwi w'abasore bahurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi ico si kibazo coco cyoshobora gutuma amatora adurumbanya
ibyo ndavyumva ariko nta muntu aratanga ibyemezo byavyo niho mvuga nti ibyo biri nko mu bintu batibitera ubwoba abantu kare yose mu gihugu giheruka mu ngwano ndaze ko ibigwanisho biteza kuba ari byinshi mu Burundi ndazi ko abantu babise bose batabitanze aho rero niho mvuga nti igihe abapolisi bazokora nk'abantu nk'abantu bubahiriza amategeko neza ibyo rero ntibizoheza ngo bibe niho mvuga nti jewe n'ukuri kose ndasabye cyane abantu bari ku butegetsi kugira ngo bahimirize abapolisi ntibakubita abantu cyangwa ngo babarase kubera bagiye ku manifesta icyo bokora gusa bogira bati aha harabaye umudumbanyo reka tugende tuze gucungera umutekano hari abantu bariko baratana mu mitwe tubafate hanyuma tubashikirize intahe baze babacire urubanza amategeko abagiri baheze bahanwe
Professeur Fabien Tshishayo, mwakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Ego mwakoze namwe.